Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Itangishaka. Nanjye ndabaramukije mbaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Abanyarwanda benshi bamaze gukangurirwa gukoresha amabanki barasaba inguzanyo nyinshi cyane. Izo nguzanyo rero amabanki kugira ngo ashobore kuzitanga nta handa kubura amafaranga, na amafaranga abaturage bayabitse.
Uwo ni François Kanimba, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda, avuga ku buryo bwo kwishyura hakoreshejwe amakarita. Inkuru hamwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kwanya gato. Reka ariko aya makuru tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Bosco Ntaganda wahoze ari umwe mu bayobozi b'umutwe w'inyeshyamba zahoze zirwanya leta ya Congo, yahakaniye imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ibyaha byose by'intambara n'iby'inyokomuntu akurikiranyweho. Ibi yabikoze ku munsi wa mbere w'urubanza rwatangiye Ilahe mu gihugu cy'Ubuhorandi. Ubushinjacyaha bushinja Ntaganda ibyaha byinshi byakozwe n'umutwe yari ayoboye wa Union of Congolese Patriots mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu. Ntaganda araregwa ibyaha cumi na bitatu by'intambara na bitanu by'inyokomuntu, birimo ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu, ubucakara no kwinjiza ku ngufu abana mu gisirikare mu ntara ya Ituri, aho uwo mutwe wibasiye abaturage bo mu bwoko bw'Abalendu, Ababira n'Abanande. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, Bosco Ntaganda yishyikirije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda nyuma y'imirwano ikomeye yari hagati mu ngabo za M23. Ubushinjacyaha bumaze guhamagaza abatangabuhamya benshi cyane barimo abana bahoze ari abasirikare.
Kuri uno munsi wa gatatu, abantu bafise inkoho bambaye impuzu za gisirikare banyuruje abanyeturukiya 18 bakorera mu ishirahamwe riri ku mugwa mukuru wa Iraq. Abo bantu banyurujwe barabakozi b'ishirahamwe ry'abubatsi ryitwa Norol Insat ririko rirubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru mu ntara ya Habibia mu buraruko bushira ubuseruko bwa Baghdad, ikigwati kibamwo ahanini abashiite. Abo bantu bari bitwaje inkoho banyuruje abo bakozi b'abanyeturukiya mu masaha ya saa cenda zo mu gitondo, nyuma yaho babomoye imyango yaho abo bakozi bari bari bakakibigwanisho abari bacungereye umutekano waho. Abo bagizi ba nabi ntibamenyekanye ubwo nyene kimwe n'impamvu zatumye banyuruza abo bakozi b'abanyeturukiya. Umushikiranganje mukuru wa Turukiya, Numan Kurtulmus, amenyesha ko bamaze gutangura kuvugana n'inzego zijeje umutekano muri Iraq. Mu mwaka uheze, abagwanyi ba Islamic State baranyuruje abanyeturukiya 49 babakura ku biro biserukira icyo gihugu mu mugwa mukuru mu gisagara cya Mosul, babafata imbohe amezi atatu imbere y'uko babarekura. Mu bo bari bafashe harimwo abambasaderi, abasirikare n'abana.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uburusiya bumaze gutangaza ko buzihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko bufatiwe ibindi bihano kubera kwivanga mu bibazo biri mu gihugu cya Ukraine. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko nayo hari ibyemezo izafata ariko bitari ku rugero rw'ibyemezo bya Amerika. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko Amerika ikwiye kumenya ko ibyo ikora nayo bishobora kuyigiraho ingaruka zitari nziza. Itangazo ryagaragaye ku rubuga rwa internet rwa Leta za Amerika rigaragaraho urutonde rw'abantu 29 bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ivuga ko abo bantu bafite ibyo bakora biciye ukubiri na politike mpuzamahanga n'umutekano wa Amerika. Hagati aho, Umuryango w'Ibihugu by'Uburayi watangaje ko nawo uteganya kongera igihe cy'amezi atandatu ibyo bihano by'uwo muryango byari biteganyijwe ko birangirana n'itariki ya 15 z'uku kwezi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin akomeje kuvuga ko ibyo bihano nta ngaruka n'imwe biragira ku gihugu cye.
abantu bashika ku 2000 bari mu gisagara cya Budapest muri Hongrie ku irembo ry'inyubakwa gari ya moshi yakirira mu ingenzi babuze iyo baja nyuma yaho abategetsi babimiye uburenganzira bwo kwinjira mu Budagi no muri Austria batagira impapuro z'inzira zitangwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ku munsi wa mbere abategetsi ba Hongrie bari bafashe ingingo yo kurekura abantu bari bamaze indwi zitatu hanze yaho gari ya moshi bayitegerera ingendo zabo atampapuro nzinzira bafise yamara ejo ku munsi wa kabiri nyuma yaho bafatiye iyo ngingo baciye bayihindura abantu 2000 bari batanguye ingendo zabo baraburiyo baja abategetsi bo bavuga ko bariko baragerageza kubahiriza amategeko yishira hamwe by'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya. Igihugu cya Hongrie ni kimwe mu bihugu vya mbere abantu bacamwo mu kwinjira mu bihugu bigize ishira hamwe by'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya. Muri uyu mwaka honyene hinjiyeyo abantu 156,056. Amategeko yishira hamwe y'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ategekanya ko umuntu asaba ubuhungiro mu gihugu cya mbere ashikiyemwo. Ubu rero bisigura ko igihugu cya Hongrie kibujijwe kwemerera impunzi gucayo bajya mu bindi bihugu bya Buraya. Yamara mu ndwi iheze Ubudagi bwari bwaratangaje ko bwemereye guha ubuhungiro abanyesiriya binjira mu gihugu cyabo. Ivyo rero bigatuma ukutubahiriza amategeko mu buryo bumwe bijuragiza abantu.
Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch wahamagariye abarwanyi b'inyeshyamba z'abahutu n'ingabo zishyigikiye guverinoma muri Yemen guhagarika ibikorwa byo gufata nabi imfungwa zifungiye mu mujyi wa Aden uri mu majyepfo y'icyo gihugu. Uwo mujyi wafashwe n'abahutu mu kwezi kwa gatatu, ariko ingabo zishyigikiye Perezida Abdurabu ubu ubarizwa mu buhungiro ziza kuwigarurira nyuma y'amezi menshi y'intambara. Human Rights Watch ivuga ko izo ngabo za guverinoma zifite mu maboko yazo abarwanyi b'abahutu 255 kandi zikaba zimaze kwicamo barindwi. Uwo muryango ukomeza uvuga ko abafunzwe benshi bitaramenyekana aho bafungiye. Intambara muri Yemen yatangiye umwaka ushize ubwo inyeshyamba z'abahutu zigaruriraga umurwa mukuru wa Yemen Sana.
Kuri uyu muburaruko irahakana kuba yasavye ikigongwe ku mabombe y'amamine yakomerekeje abanyekoreya yepfo mu banyekoreya yepfo babiri, ikavuga kandi ko ni leta ya Korea ya ruguru ivuga ko ariko vyagenze izobirikirahungabanya imigenderanire yabo. Kuba Korea yo mu buraruko yavuze ko idashimishwa n'iryo sanganya ryabaye, vyabaye kimwe mu vyatumye bapfundika amasezerano y'umwumvikano kugira haveho icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bihanye imbibe mu ndwi iheze. Korea yepfo yo ivuga ko kuba Korea ya ruguru yaravuze ko iryo jambo ryuko idashimishwa n'iryo sanganya ryabaye bisigura ko bamaze kubumvisha ko bakuye kwemera uruhara bafise muri iryo sanganya ryabaye mu kwezi kwa munani nyuma yaho babihakaniye. Naho Korea ya ruguru ihakana cyane ko ataruhara bafise muri iryo sanganya, abatari bake mu makungu barakeka ko bagizemwo uruhara rukomeye muri iryo sanganya.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikanira ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Ikaze rero mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Umwuka mubi, ubwoba, amasasu menshi yarayumvikanye muri komine Musaganya kabigana bwiza z'umurwa mukuru Bujumbura. Umuvugizi wa polisi Pierre Nkurukiye amaze kuganira n'abanyamakuru kuri ayo masasu aravuga ko uko byagenze ni inkuru na amajwi twohererejwe n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Ejo mu gihe cy'ijoro hariho inkozi z'ikibiza gombye guhungabanya umutekano mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Bujumbura, aha twovuga nko kwijabe mu Nyakabiga no kumusaga. Bagombye guhungabanya umutekano mu gutera amagrenade no mu kurasa rimwe na rimwe. Ibyo rero byatumye umutekano w'abantu uhungabana gatoye, ariko abajejwe umutekano baragerageje kugwanya izo nkozi z'ikibi ku buryo imwe muri izo nkozi z'ikibi yitavye Imana n'inkoho yayo irafatwa yari kumwe na n'igikono cy'amasasu cyari kirimo amasasu make hanyuma harundi nawe yarakomeretse habu yafatwa mu gitondo aho nyene kwijabe abantu bashika rero kuri 15 nibo bamaze gufatwa muri Jabe na Nyakabiga abo rero bakaba bariko barakoregwa amadosiye.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wungirize wa polisi y'igihugu mu gihugu cy'u Burundi, avuga ku masasu yaraye yumvikanye mu mujyi wa Bujumbura.
Kiri mu Burundi abakenyezi bo mu mugambwe Iprona abo bita aba IFB bazindutse bugariza ahari ingoro y'umugambwe Iprona iruhande y'inyubakwa commune ya Buyenzi koreramwe. Aba bakenyezi bavuga ko iyo ngoro y'umugambwe yagurishijwe batagirishijwe inama. Inkuru ya Fidelite ishatse.
Igihe twaca ku ngoro y'umugambwe Iprona mu Buyenzi n'igihe cy'isaha 3 z'agatondo hari abapolisi bakikuje hirya no hino iyo ngoro. Kuri iyo ngoro nyene hari hariho umuntu yariko arakurako amabati. Igice cy'ubabarija mu Ruvumera cari kizibiye ikaba ryarizibiriye guhera ku ibarabara rya mbere gushaka ibarabara rya kane mu micungararo iyo ngoro yariko irasamburwa. Abantu canke imiduga bashaka kuja mu Ruvumera babanza kuzigura bagaca amabarabara ari hagati muri komine Buyenzi. Ariko rero hirya hano hino yaho hano hayazibiwe cyane cyane iruhande nyubakwa musantire wa Buyenzi akoreramwo hari abanyagihugu benshi muri buharimwe bakinyeje abayifebe abona bishavujyaniga
iyo ngoro naho bariko barayibomora batubomorera ingoro ku ngufu mubayubatse mubikorera amabuye narimwe. Iyi ngoro iwacu ntiyubatswe n'umugambwe, yubatswe n'abanyagihugu n'amaboko yabo. None mukubomora ntibigeze bateguza abanyagihugu bo mu Buyenzi ngo bamenye icyo bazoza gukora. Baje kubomora ku ngu. Ibi bintu rero byo muri iki gihe sinzi abadutora ko dutora baza kutunyica. Hari gasitavuga ngo yagiye guserukira umugambwe, hari waserukira umugambwe ga mwana akagurisha ingoro y'umugambwe.
Ngo naho iyo ngoro yariko irasamburwa hari hasanzwe bidandazwa by'abantu bahora bahakorera
mu mazu batabyibye imyumbati irimo ibyashara bindi bibayabaye byose birimo. None babitwaye umuntu yo bibwirwa niki? Babomoya abantu batabizi none bo bibwirwa niki?
Hari hiya ahari ingoma aho hariyo ivyuma hariyo amafu hari abarutekera ivyo kujya byose n'amabotike y'abadandaza ivyabo bari bapanze kandi barafise amakontra nta numwe bahaye. Hari higaraji iri hajya irimwe amamodoka gushika n'ubu unye nta na kimwe bamubari kandi bose bafise amakontra.
Aba bakinyizi rero bayifebe basaba kugishwa inama,
baza batubwirisha inama batubwire igituma ingoro igenda n'abatanze avansi babanze bavugane nabo babahe umwanya. None umuntu urabomorerwa aratanze avansi kandi no kumugumya ariyo bayati. Ikintu rero twasaba nka twebwe abayifebe hadahera turigenga nayo nyene ingoro yayo. Ingoro ni iy'abanyamugambwe bose bo mu Buyenzi abantu bose kuko twayubatse hakiri umugambwe.
Gaston Sindimwo cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi twamurondeye muratubwira yuko uyashinzwe yandi mabanga atakiri umunyamabanga mukuru wa Iprona aturungika kuserukira imbere y'amategeko Iprona. Ariko rero yaduhishutse ko abantu batagurishijwe ahubwo ko bagomba kuhubaka ingoro y'akarorero. Naho kubijyanye n'ibyo abayifebe bashikirizwa ko batagishije inama avuga yuko bayimenyeshejwe arakavuga yuko akatari gake bahaciye babaye insigo zitandukanye. Twagerageje kurondera mutwe umugambi Iprona konsiya nibigira ntitwashoboye kumuronga. Ibujumbura Fidelite ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Fidelite ishatse. Tukivuga ku makuru ajyanye n'u Burundi, impunzi z'abarundi zisaga 300 ziri mu nkambi ya Gashora zirashima imibereho muri rusange nk'impunzi, ariko zikavuga ko ikibazo cy'amazi make kitazorohiye. Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko litiri 10 z'amazi ku munsi buri umwe ari iyanga. Ubuyobozi bw'iyo nkambi ntibwemera ibitangazwa n'izo mpunzi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Kugera mu nkambi y'agateganyo yakiri impunzi z'abarundi Gashora mu Bugesera, ubuno niho impunzi nkeya bigaragarira amaso. 310 mu gihe yigeze kubirimo ababarirwa mu bihumbi. Benshi bamaze kwimurirwa mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, kandi abarundi ntibakiri guhunga cyane. Ubuyobozi bw'inkambi ya Gashora bubarura abarundi 15 bahunze kuri uyu wa kabiri. Iminsi ibiri ibanza nabwo 18 akaba aribo bahahungiye. Inkambi ya Gashora kandi ivuga ko ifite amabaruwa y'imiryango inigizwe n'abarundi 22 banditse bagaragaza ko bahungutse mu minsi mike ishize. Hari abarundi twaganiriye bemeza ko hari bagenzi babo bakunze gutoroka iyo nkambi bahungutse mu buryo butemewe. ku mpamvu zitandukanye. Abageze muri iyi nkambi vuba biganjemo bari bamaze iminsi itari mike bicumbikiye mu miryango, ubuzima bubananiye babura andi mahitamo.
Kuba mu mihana si byiza, kenshi usanga uri kurateza ikibazo mu rugo, nubwo atari kansanga abandi mu nkambi yo bari tubane nyine. Nabona imibereho atari myiza nyine, tubona ibintu byo gusuma bigorana nyine mu rugo kugirana, ariko ubona ibintu kubera byo mu rundi bitariko birahera. Nabona amenga ntibaguma bantunze ibihe byose nyine, nteza ikibazo cyo gusuma nyine imibereho, batereka ngende kumenyerana n'abandi yo bantu.
Kumva twariko turagorana kuko ntaho uguma gucumbika utazi igihe uzotahira mu rugo, tuhitamo koza mu nkambi.
Abari muri iyi nkambi ya Gashora bavuga ko nubwo ari mbarwa babangamiwe n'ikibazo cy'amazi make, ko bagenerwa ilitiro icumi za buri munsi ku muntu.
Ca wumva nk'ilitiro cumi nka jewe ubwanje, muganga ntaretse kunywa ilitiro zitanu ku munsi. Mfise abana, umwe ni ilitiro cumi ujya n'umwana mutonya. Kumesa, guteka, umva ni hamwe cyo twicwa n'umwanda kandi umwanda utaba wemewe.
Ikintu kigira ubuzima ni amazi. Umva batwimye amazi ni kibazo kinini cyane.
Kuko ubu unya umuntu umwe wese amuhanga ama litiro 10 ku munsi. Nka jampaye litiro 10, umuntu asanzwe yinywera amazi asanga ndanyoye nka litiro zitatu, ugasanga izindi ndwi nazo uramutse umesura nk'agahuzi biragorana.
Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwiye Ijwi rya Amerika ko buha buri impunzi litiro 20 z'amazi. Abavuga ko amazi adahagije ngo ntibuzaho babikora. Bwana Zaria Sikarangwa ni umukozi wa ministeri yita ku mpunzi mu nkambi ya Gashora.
Icyo kibazo sinzi aho cyaturutse, kubera yuko nta n'umwe twahaye ikivomesho cya litiro 10. Ibivomesho twatanze ni ijerekani ya litiro 20, kandi buri wese yemerewe kuza kuvoma akavomesha ijerekani ye. Nta muntu uba ari aho hafi ngo amubwire ngo wageje mu cya kabiri subira wigende, ajyana ijerekani yuzuye. Uvuga rero ngo amazi yaragabanutse ngo afite litiro 10 ku munsi, ntabwo nzaho yababikura.
Bwana Karangwa anavuga ko impamvu ituma izo mpunzi zivuga ko amazi adahagije bishobora guturuka ku kuba bakirimo ari benshi, ibigega by'amazi byirwaga bifunguye bivomera uko bashatse, ariko ubu ngo bahisemo gutanga pimye. Icyakora izindi serivisi zo ngo ziragenda neza bifatiye ku mubare muto w'impunzi uri muri iyi nkambi, urugero nk'ubuvuzi.
Ngaho ikibazo cyo kuvurwa burema nta kibazo, kuko ibyo badashoboye bakurunga ikinyamata burema nayo nyine dufashwe neza, ahubwo uriya ntiwovayo. Kwa rero resitora cyakwibutsa i Burundi, resitora ujya ibyo ushatse ukajya resitora imwe n'abadokitori kweri. Oya ubwo ni inyamata uwagumaho kwigumira akaguma urwaye.
Mu rwego rw'amafunguro muri iyi nkambi ya Gashora yakira impunzi z'Abarundi baracyatekerwa impungure n'ibishyimbo, abo binaniye bakigora bashaka ubundi buryo. Twinjiye mu bikoni bateguriragamo amafunguro ya saa sita.
Mwebwe muriteke
nyine cyanyuzemo kubera dufise abana bikabagora tujya mpungure. Ibi ni iby'abana, ntabwo ntihagira ku mugoroba turajya impungure nta kibazo. Tuzigurira abaziro
amafaranga akavaho ese nk'imwe.
None utawujya intete uri kutopfa urigora nyine ukarondera igihebe nyine, tubonetse ukajya tubonetse ukajyamba.
Kwigora nka hano iBugesera umuntu birasaba kuba yakoze iki?
Kwigora hano ashobora kuyora uyu mwavu sinene mu bipira mu Kinyarwanda canke abubaka ukimba ibinogo ibintu nk'ivyo canke uzi guteka urazi ko kandi uzi guteka umuntu afise urubanza arahubwo baca kumutegurwa amahera.
Abahungiye muri iyi nkambi kubona aho urambika umusaya ari ihurizo rikomeye kuri ubu barabona itandukaniro. Bwana Jean Bosco Rugira ahagarariye impunzi z'Abarundi Gashora.
Bo mu buryo bw'imibereho mu kwezi kwa kane umuntu yashika aryama hanze kuko impunzi zari nyinshi cyane, ariko umuntu arisanzura aryama neza tubayeho neza. Impungure turazironka kiriya gihe cyo mu kwezi kwa kane umuntu ntiyashobora kuronka impungure, washobora kumara n'iminsi utanyoye n'amazi ukamara n'iminsi utariye ifungurwa, ariko ubu uye umuntu arabiro kurugeza rukwiriye nk'impunzi nyine.
Mu mazu 27 yubakishije amahema yararagamo impunzi, ubatanu niyo ari kwifashishwa gusa mu nkambi ya Gashora. Mu 190,000 by'impunzi z'Abarundi zahungiye mu bihugu bituranyi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko mu Rwanda honyine habarurirwa Abarundi barenga 75,000. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Arakoze cyane Eric bagira ubusa. Tugume mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangije uburyo bwo kwishyura essence ukoresheje ikarita zikoresha ikoranabuhanga arizo Visa Card na Mastercard. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye kuri yo.
Uyu ni ministre w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba ubwo yaratwaye imodoka ye yavuganaga n'ushinzwe gutanga essence kuri station essence ya societe SP ikorera mu Rugunga mu mujyi wa Kigali yabaye uwa mbere wahawe essence akishyura akoresheje Visa card. Uyu muhango wabere kuri station ya essence. Ministre w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba yakanguriye abaguzi cyane cyane abakoresha essence kujya bakoresha uburyo bishyura essence, asobanura ko birimo inyungu nyinshi cyane cyane zigendanye no kuzigama kuko umuguzi adatumwanya munini ashaka amafaranga kuri banki. Ministre avuga ko ubu buryo buzarinda abajura bakora mu mifuka y'abantu ugukoresha carte mu kwishyura acukubiri no kugendana amafaranga. Ministre Kanimba avuga ko iyi gahunda iramutse yitabiriwe uko byifuzwa ishobora kuzamura ubukungu bw'igihugu.
Yurebye uburyo ari gutera imbere, abanyarwanda benshi bamaze gukangurirwa gukoresha amabanki barasaba inguzanyo nyinshi cyane. Izo nguzanyo rero amabanki kugira ngo ashobore kuzitanga nta handa kubura amafaranga na amafaranga abaturage bayabitse. Urumva rero iyo mumaze kuyashyira mu mabanki mwarangiza mukayakurikira mukajya kuyakuramo mukayabika mu mifuka, bituma mu by'ukuri musiga amabanki nta mafaranga afite yo kugira ngo ashobore kuba yakwitabira kubahaye inguzanyo. Icyo ni ikibazo kinini cyane. Ariko iyo dukoresha ubundi buryo bwo kwishyurana tutayakuyemo, ni ukuvuga ngo amafaranga aguma muri banki.
Ministre w'ubucuruzi avuga ko n'ubwi gahunda yatangijwe kuri station ya essence izagizwe no mu bandi bacuruzi nk'amahoteli, restaurant n'ahandi abaguzi bagana ari benshi. Ministre Kanimba asobanura ko hagikenewe kongerwamo imbaraga nyinshi kugira ngo buri muntu yumve agaciro ko gukoresha ubu buryo bushya bwo kwishyura hakoreshejwe carte.
Hari akazi kenshi cyane ko gukomeza gukangurira cyane cyane abanyarwanda kumva akamaro ko gukoresha ubu buryo. Icya kabiri ni abacuruzi. Hari abacuruzi batari bakeya bagitekereza yuko kubajyana muri ubu buryo bw'iterambere mu byerekeye kwishyurana bizajya bituma haba kumenya neza ikigereranyo cy'ubucuruzi bwabo ndetse n'imisoro bacibwa ikaba yakwiyongera. Ariko ntekereza yuko aho igihugu kigeze, u Rwanda rugeze, n'abacuruzi batekereza batyo bagombye kwisubiraho.
Iyi gahunda yatangirijwe kuri station ya essence ya SP, ba nyiri ubucuruzi bemeza ko kwishyurana ukoresheje Visa card bizagabanya ubujura mu bucuruzi bwabo.
Inyungu ya mbere bituzanira niyo kugabanya amafaranga kuri station. Iyo umupompiste yakiriye amafaranga agira ibishuko byinshi, ashobora kuyatwara nangwa se hari izindi mpapuro dukoresha akaba yafata za mpapuro zindi zitari amafaranga akazisimburanya n'ari amafaranga. Ibi ngibi rero nta mafaranga aba yabonye, kubera ko nta mafaranga yaba yabonye rero ni ukuvuga ngo nta risk, ntago dushobora kubura amafaranga nk'uko twajyaga tuyabura. Ikindi ni uko hari abakiriya babaga bafite visa bataba bafite uburenganzira bwo kugura fio. Ubu ngubu babonye uburenganzira bwo kugura essence na mazuto ku mastasiyo bayikoresheje visa.
Iyi gahunda imaze imyaka 10 itangijwe mu Rwanda, ariko abamaze kuyitabira ntibarenga 500,000. Gusa mu ntangiriro yayo yabanje gukomwa mu nkokora no kuba hatari hagatunganijwe neza imikoreshereze y'aya makarita. Ministeri y'ubucuruzi iravuga ko igiye gukomeza gukangurira abanyarwanda bose babika amafaranga yabo mu mabanki kwitabira kwishyurana bakoresheje amakarita, gutwara amafaranga mu ntoki bigacika burundu. Usibye ministre wanyoye essence akishyura akoresheje Visa card, abandi batwara imodoka bari bakishyura amafaranga nyuma yo guhabwa essence. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihe kiringo cyategekanijwe cyo kugura no kugurisha abakinnyi b'umupira w'amaguru muri shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza cyarangiye ejo ku munsi wa kabiri, igikorwa cyo kugura no kugurisha abakinnyi cyagenze gute ku ma clubs atandukanye, n'ayahe ma club yabyifashemo neza n'ayabyifashemo nabi? Nibyo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Yves Bususuru, umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza mu gisagara cya Wolverhampton, akaba akurikiranira hafi umupira w'amaguru akongera akaba n'umufana wa Arsenal.
Iyindi migwi yaragize yaraguze abakinnyi kandi bakomeza abakinnyi benshi cyane cyane za Manchester United na Manchester City na Chelsea. mugabo uravye ku ruhande rwa Arsenal kiretse umunyezamu baguze gusa nta wundi mukinyi basubiye kugura gushikenje kwa kabiri. Ni ibintu bitanegereje abantu benshi cyane cyane abashyigikiye umugwi wa Arsenal. Imyidogo ni myinshi ntibumva igituma Mamaraja Arsene Wenger ibintu atashoboye kugura abakinnyi gushika n'ubu rero ntituramenye igituma yabikoze bwa urabona ko agashavu ari kenshi.
Ariko umuntu yitegereje se kubura amafaranga kuko ujejwe ikigega ajejwe amafaranga muri Arsenal yarigeze kuvuga mu minsi iheze ko hari amafaranga agera ku miliyoni 300 nibaza ko ari miliyoni 300 y'amadolari muri bank ko bashobora kugura umukinyi uwari we wese akomeye wo ku rwego rwo hejuru ngo kiretse ari nka Messi cyangwa Ronaldo. None impamvu nizihe amafaranga ariho niko kivenga adashaka kugura
ikibazo cy'amafaranga gene baza ko mu ekipe yose harengera ngo Arsenal nifse yoba ifite amafaranga menshi ishobora kugura umukinyi wese bifuza. Afite icyo twita politiki yo gukinisha abantu bakiri bato muri filozofiya ya Arsenal, ashaka gukinisha abakinnyi bato akabaforma wenyine akabateza imbere. Ibyo kugura abakinnyi bamaze kubaforme n'andi makipe ntabikunda cyane. Mugabo rero aho bigeze ubu tumaze imyaka ishika ku icumi atanga ikombe dutwara, dusigaye dutwara ubukombe buto buto. Nawe hazi nk'imyaka ibiri amasezo abiri aheze. Mugabo ubunye ubu twashaka nawe turabe ko twatwara igikombe gikomeye ari cya Champions League canke cya Premier League yo ngaha. Mugabo rero ntibishoboka gushika tutagudo abakinnyi bakomeye bakomakomeye bamaze gushika ku mikino bakuvuga level nini ya professionalism. Aha niho aratwikira umukino kandi murabye n'abamatch amaze iminsi basikara dutsindira no muhira ntidutsinde ibitsindo byinshi ngo twara dutsinda. Ibyo byose byerekana ko tubuze abakinnyi umwe batatu, umwe w'imbere undi wo hagati n'undi w'inyuma.
None umuntu ayitegereza yovuga ko Arsenal ubu kubayitwara bo babatagifise ico no kwita muri France ambition ubu boba nkuko ari kwavuga iyo politique ari kugerageza gufata abakinyi bakiri bato kugerageza kubaha ubuhinga kubafasha kugira ubuhinga mugabe ivyo bifata umwanya ivyo ntibizana ibikombe nkuko ari urabivuga boba bahevye iyo ambition y'ukutsindira ibikombe bikomakome.
Ndaba ndakoresha gushika ubu nta muntu n'umwe azi ikintu ko kiraba nta wumva ibintu bya amafaranga arahari abakinnyi bo kugwa barahari harambo yariko aravuga ko ashaka kugura mugabo tuje tubona atanu umukinnyi n'uwa gusa. Nta muntu n'umwe atifuza gutwara igikombe, nta muntu n'umwe atifuza gutsinda. Mugabo ntidutahura igituma Arsene Wenger ibintu ariko arabikora, nta muntu n'umwe ashobora kukubwira igituma ariko arabikora.
Muri make naho hakiri kare muri saison urabye kugene ayo ma club muri championnat y'Ubwongereza yongereje inguvu nizi hubona zifise amahigwe naho hakiri kare y'ugutwara championnat.
Ekipe novuga ko bize amahirwe gutwara championnat gushika ubu ni Manchester City kubera ko yoyo gushika ubu ntiranatsindwa. Mugabo zisigaye ari Chelsea, ari Liverpool, ari Manchester United na Arsenal nyene zose ziramaze gutsinda. Mugabo rero ndavye cyane cyane abakinnyi nka Manchester United yaguze nayo irashobora kudogera mu bibanza antuka muri bine bya mbere irashobora kuzojamo. Urumva Arsenal nayo ishaka gutsinda, ishaka gutwara igikombe nuko itegereza gusohora amafaranga ikagura abakinnyi baboneka abakinnyi bafite vraiment ingufu nyinshi bashobora gutsinda tukatwara igikombe. Aha niho ntaho turiho turaca.
Murakoze. Yari Yves Bususuru ari mu gihugu cy'Ubwongereza twariko turavuga ku vyerekeye championnat mu gihugu cy'Ubwongereza inyuma y'uko ikiringo categekanijwe cyo kugura no kugurisha abakinnyi ku maclub cugaye ejo ku munsi wa kabiri. Turagushimiye kuri iki kiganiro. Urakoze.
Urakoze cyane.
Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Yedi
Bosco Ntaganda wahoze ari umwe mu bayobozi b'umutwe w'inyeshyamba zawo zirwanya leta ya Congo ihakaniye imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ibyaha byose by'intambara n'iby'inyokomuntu akurikiranyweho.
Kuri uno munsi wa gatatu abantu bafise inkoho bambaye impuzu za gisirikare banyuruje abanyeturukiye 18 bakekwa ko aribo bakora mu ishyirahamwe ry'abubatsi murantunga. Juti mwese rero mukunda radijwe rya Amerika, muri aka kanya turarangije ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka
nanjye Edir Rwema, nkaba mbifurije umugoroba mwiza naheje mu gitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.